ihoteli imwe ikomeye Bujumbura Source du Nil yarafashwe na leta kugira ngo uwo kwikekwa ajanwe yo gukurikiranwa ubu nta yindi ngenzi n'imwe ijayo amakuru avayo avuga ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buriko burahashira ibikoresho bikomeye kugira ngo abanyamahanga bose binjiye mu Burundi baje gupimigwayo kubwa Dr. Tade Ndikumana umushikiranganje w'amagara y'abantu uzoboneka ko ibimenyetso by'umugera wa corona azurabigwa hagufi
aho uwo tubonye avuye muri bavuga mu Bushinwa dupimye ubushuhe tugasanga afise ubushuhe burenze 37 n'igice kwijana tuzosha tumufata nkuko tumwikeka ko ijya ngwara cyo gihe rero hariho ibikoresho dusanzwe dufise uwo muntu rero tuzaza tumushira ahantu hatekanijwe kugira tumukurikirane neza iminsi 14 ukuvuga tuzaza tumujana mu bitaro bya Prince Reja hari ahantu twasanzwe twateguye kugira ngo tumusuzume tumukurikirane adashobora kuba yo kwanduza abenegihugu ijya ngwara yateye mu Bushinwa ni virus igira umuti hariho laboratwari muri gihugu cya Afurika y'Epfo turashobora gufata ibipimo tukabirungika
abarundi biga mu gihugu cy'Ubushinwa batanguye gutahuka hagati mu kwezi guheze kwa kabiri no kongwe heze hari abarenga 10 batahutse abandi batahuka nabahora bakorerayo udukorwa dutandukanye nk'abadandaza bose baca ku kibuga c'indege cya Bujumbura nkuko amakuru ahava abivuga bashitse bahasanga ingingo ruhasha zo gukinga ikiza cy'umugera wa corona catanguriye mu gihugu cy'Ubushinwa baba baje bavamwo baracishwa mu byuma bagapimwa ubushuhe bakarabwa ko bakorora canke bafise agahehera inyuma yaho nkuko abatahutse babivuga bahasiga inomero zabo za telefone bakabwirwa ko bazokurikiranirwa no muhira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu butegeka abo banyeshuri ko bashitse mu mihana yabo bo kwirinda gusohoka nko kuja ahurira abantu benshi gusenga ku isoko ku bibuga by'umupira w'amaguru mu kiringo cy'iminsi 14 no kuvuga indwi z'ibiri ikindi basabwa no gukurikiza amabwirizwa y'isuku hamwe no kuja kwimenyekanisha ku buyobozi bw'intwaro bubegereye mu makarutse no ku mitumba yamara bamwe muri abo banyeshuri bavuga ko atawurigera aza kubakurikiranira muhira gusa gushika ubu nta numwe araboneka ko ibimenyetso by'uwo mugera wa corona kugira ngo ashigwe aha wenyine hagataho bamwe mu banyeshuri basigaye mu Bushinwa nabo baganiriye n'ijwi rya Amerika bugaraniwe mu mazu abiga muri za kaminuza ntibasohoka na kaminuza zarugawe nkuko bamwe muri bo babitubwiye
ndiwe ndi muri Provinsi bita Jiangxi muri Jian twebarugaye ishuri ntitwemerewe gusohoka nk'ibintu byo gufungura tubigurira ngaha nyine mu kigo indani niho haba hari ibintu turagurira ngaha baraduha masike yo kwambara hama bakazi baza badupima nyine ku munsi baraba yuko tubufise amasinye y'iyo ndwara nyine ya coronavirus nyine tugiye nko kuri banke baranagutwara bagenda bajanye nawe kugira barabe yuko udonk ukingiwe neza gusumba hama bya bagenzi banje benshi baratashe n'ubu ariko barataha nyine nyine yugize ubwoba ukabifise n'uburyo urataha
aho ndi ingafite ndimwe hariho umuntu shop imwe ishure nyene yatubwiye urumva baramwizeye bara desinfecte ibintu byiwe byose urumva rero uwo muntu tuje tugurira ukamubwira ibintu byose ushaka kugura komputa tutemerewe kuja hanze urumva niwe washaza ngaha akabizana hama ashise tukamuriha ushaka gutaha urataha ushaka kudataha uragumaho
abarundi biga mu bihugu byafashwe cyane cyane Ubushinwa bahamagarira igihugu cyabo kubarungikira amatike bagataha kugira ngo ntibandure bahamagarira ubuserukizi bw'u Burundi mu Bushinwa kubakurikirana ico kibazo co gutaha ico bikoze Burundi bwarabujije abashaka kuja mu Bushinwa canke mu bindi bihugu byamaze gufatwa na ambasaderi w'Ubushinwa mu Burundi Li Sangle niko yabivuze mu minsi heze
alors nous conseillons à nos amis burundais, que ce soit des étudiants, que ce soit des hommes d'affaires,
ati duhamagara abanyeshuri n'abandi bagwiza tunga bifuza kuja mu Bushinwa kuba barahagaritse ingendo zabo n'abashinwa bari mu karuhuko iwacu twabasabye kuguma yo ntibaze mu Burundi abari bagiye mu bindi bihugu bya Buraya nabo bagarutse tubasaba kuguma mu nzu gushika ku minsi 14 bakurikiranirwa hagufi ibitegire by'abahitanwa n'uwo mugera kumaze kwandukira ibihugu 87 ku isi harimo n'ubushinwa watanguriyemo biguma byongerekana ku munsi ku munsi nkuko bivugwa na OMS ishamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu. Kuri uyu wa gatanu bamaze kurenga 3,300 mu gihe abamaze gufatwa barenga 96,000. Ibihugu indwi vya Afrika biramaze kwandukirwa ni Misiri, Nigeria, Algeria, Senegal, Tunisia, Maroc na Afrika y'Epfo. Pierre Clavin, inkuru Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.